Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Ndiwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 2 y'ukwezi kw'icumi mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Imbere yuko tubashikiriza ikiganiro mu isanga cyacu cy'umunsi, twashaka kubashikiriza inkuru iteye agahinda y'ubwicanyi butagira izina bwaraye bubereye mu gisagara cya Las Vegas aho ni mu ntara ya Nevada, aho abantu bari mu gitaramo cy'umuziki barashwe n'umuntu yari mu ihoteli Mandarin Bay ku igorofa igira 32. Amakuru ariko yatangazwa n'igipolisi avuga ko abantu barenga 50 bishwe n'uyu mugabo w'imyaka 64 yabarashe akoresheje ibikoho otomatika. Abantu nabo barenga 200 bari mu bitaro muri iki gihe. Igipolisi kimenyesha kandi ko uyu mugabo Stefan Paddock imyaka 64 muri iki gihe nawe nyene yishwe. Hanyuma abapolisi bakaba ariko barasaka basatse mu cumba yarimo muri hoteli, bakaba batoye umukimba w'ibigwanisho. Igipolisi kiriko kandi kirarondera umufasoni bavuga ko yabana na Paddock kugira ngo kironke amakuru kurushiriza kuri uyu mugabo Stefan Paddock. Igipolisi katangaje kandi ko kimaze kumenyaho uyu mufasoni ari. Tugarutse rero ku kiganiro muri sangacu munsi. Nkuko byatangajwe ku munsi wa gatanu heze, urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungurujejwe kubahiriza agati y'akazi na muntu rwarafashe ibyemezo bibiri zashyikirijwe ku ruhande rumwe n'ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ishyirahamwe rya Afurika ku rundi ruhande. Urwo rwego rwariko rwihweza ibyashyikirijwe n'umurwi w'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu batohoje ibyaha by'ubwicanyi byakozwe mu Burundi. Raporo y'abo bahinga yavuze ko mu Burundi hakozwe ibyaha bikomeye by'ubwicanyi kandi no muri iki gihe bibandanya. Abo bahinga baca batera kamu gasaba ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rwitaho agati y'akazi na muntu rusaba ko sentare mpuzamakungu yotohoza ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi 2015. Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rero ku munsi wa gatanu igenekezo rya 2019 ry'ukwezi kw'icenda rwarafashe icyemezo cyo kongereza igikorwa cy'umurwi watohoje izo zaha mu kindi kiringo cy'umwaka umwe. Iyo ngingo yafashwe umunsi umwe inyuma yaho ku munsi wa kane igenekezo ya 2018 ry'ukwezi kw'icenda. Urwego nyine rufatiye icyemezo cyashyikirijwe n'ibihugu byo muri Afurika bisaba ko harungikwa mu buryo bwihutirwa abahinga bazokorana na Leta y'u Burundi hamwe n'inzego zishyiramo mpuzamakungu mu Burundi kugira ngo ibyaha byakozwe bitohozwe. Icyo cyemezo kivuga ko bizoba byatohojwe bizoca bishyikirizwa abatetsi bajejwe ubutungane mu Burundi bazoca bashinga umurwi wotohoza ukuri kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bakubitwe intahe mu gahanga. Ivyo vyemezo rero bisa n'ibitandukanye cyane cyane ku byerekeye ukuntu bizorangura icyo gikorwa cyo gushira ukuri ahabona ku byerekeye ivyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka 2015. Leta y'u Burundi iramaze kwiyamiriza icyemezo cyashyikirijwe n'ishyirahamwe rya Buraya gisaba kongereza igikorwa cy'umurwi w'abahinga ba ONU batohoje ubwicanyi bwabereye mu Burundi. Leta y'u Burundi irega urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza agati y'akazi na muntu ko ruriko rurakoreshwa n'abanyapolitiki mu gihe abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi bavuga ko icyo cyemezo cyashyikirijwe n'ishyirahamwe rya Buraya kizotuma ahubwo abazokwagirwa n'izo zaha bakubitwa intahe mu gahanga na sentare mpuzamakungu. Uyu munsi rero twatumiye umushikiranganji w'Urundi ajejwe agati y'akazi na muntu Martin Nizabandi yarishikiye i Geneve hafatiwe izo vyemezo muri iyo neza umushikiranganji Martin Nizabandi. Muratwumva? Turi kumwe n'abandi bashinga ntariko twashaka ko umushikiranganji w'Urundi abanza kutubwira mu majambo make ukuntu bakiriye icyo cyemezo. Reka dusubire turabe ko ari hari mushinga ntahe n'iby'abandi Martin. Numva ivyuma bikoreragora na toga tubagaruka mu kanya ku mushinga ntahe Martin n'iby'abandi, ariko tubafite n'abandi batumire babiri. Twatumiye Professeur Deogracias Ntinahamira. Mwiriwe neza mushinga ntahe Deogracias Ntinahamira.
Ndagwa imwiriwe
murakomeye
Yego
me umushantahe Deogratias Ntamira ari mu Burundi twatubi kandi umushantahe Leonard Nyangoma umukuru mugambwe CNDD yigeze kandi no kurongora urunani senareda utavuga rumwe na leta y'u Burundi yarigeze kandi kuba umushikiranje urundi ajejwe intwaro hagati muri beneza umushantahe Leonard Nyangoma
amahoro neza Frederic boneho na karyo kuramutsa abarundi ndabamutse na muso y'urukundo n'amahoro abarundi bose bariko baratwumviriza reka naba mwatumiye muri iki kiganiro
murakoze ndabona telefone y'umushinganahe nize abandi turaboneka neza ariko turamufite ku murongo sinzi igituma tutariko turamwumva reka rero dutangure kuri mwebwe mu kanya turamusaba ko twa twamutumiye mu minota cumi yonyine ya mbere kugira ngo adusigurire ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ivyo vyemezo ariko nagomba dutangure kuri mwebwe mushinganahe Nyangoma Leonard mbega n'ubwa mbere urwego nk'urwo rushikiriza ivyemezo bibiri bifise intumbero imwe ariko bifise inzira zitandukanye ivyo bintu mwa vyakire gute
akoze Frederic twebwe ku ruhande rwacu cyane cyane rw'abatavuga rumwe na leta ndi twavyakiriye neza cyane ntitwavyakiriye neza ariko igihambaye nuko ikibazo cy'ubunyango cy'agateka kazi na muntu mu Burundi kitakiriye ikintu kinyegeye ubuhu kirazwi bitewe n'ubuhinga bwa none bugezwe ko bwagurukana bumenyi bitewe n'amashyirahamwe ahandi agateka kazi na muntu yavutse mu Burundi kuva mu myaka 90 jewe ni mu bafashije gushinga igiteka ishyirahamwe ryitwa iteka rero igituma ikintu dukeneye twona nifuza ko twoganira tworaba imisiguro iyihe yo yerekana igituma bafashe ingingo zibiri ngo zitandukanye cyangwa n'imagiriranire hanyuma nibaza ko Frederic nicoroshe gusigura niyeta kugira abantu bacumve turabe icigwa twokuramwo ka Burundi ka Barundi ka Bunyafurika mumpaye akanya rero noshobora gutanga jyewe isiguro kuko nabibonye ibyatumye bafata bashinga imigwi ibiri bitari bikenewe kuko
egome iyo siguro ndabona nk'uko mubivuze birakenewe ko umuntu yo yica hirya no hino kugira ngo tahure neza atomure neza ivyimvo vyiwe mu kanya rero ndaguha ijambo ariko ndabona umushikiranganji Martin n'ivyabandi yagarutse ku murongo mwiwe neza umushikiranganji n'ivyabandi
mwiriwe Frederic Nkundikije katurahaye mwiriwe canke mwaramutse ivuye naho bari abari ko barumviriza ijwi ya Amerika
egome murakoze kuba mwitavye ubutumire twabahaye nashaka amaja mu makeyi mu kanya gato mutubwire ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ivyemezo bibiri kimwe cyafashwe ku munsi wa kane ikindi ku munsi wa gatano w'indwi iheze mu kanya gato cyane
murakoze nkumbura abantu kugira babanze baronke umuco twebwe leta y'u Burundi yari i Geneve hanyuma nuko mubizi ishyiramwe rya buraya ryari ryateguye ingingo ideguro y'ingingo bateza gushikiriza akanama kajejwe ibyagati y'akazi na muntu iyo ngingo bari bayiturungikiye ideguro yayo bari bayiturungikiye muri leta y'u Burundi turayikorera ko aba nk'uko bigenda rero ibihugu byose usanga bikorera mu turere bisanzwe biba birimwo hari akarere ka Afrika akarere k'Iburaya akarere ka Aziya cyangwa akarere ka Amerika iyo hari guca akarere ka Amerika y'epfo akarere ka Buraya turagera turicara rero turabereka turasigura turabereka ukuntu byacyo akazi na muntu katekaje imbere turabereka rya raporo yakajya kanama kari karongwe na Ugeriguze kakoze bitarimwo biratomoye na kare twe twanayiyamirije tubereka yuko EUNID yari yakoze igikorwa ahubwo kuba gikoze nabi gusa kuko ibyarimwo wabona yuko bidahuye n'ukuri tukana turabereka yuko na raporo yashikirijwe na kajya kanama kari hagezwe no mu nabajya bahinga arimo bawugera igudi yakarongoye bimuye ibisanzwe biri muri raporo ya UNIP rero abanyafrika turabasigurira nabo baratwumva baje kutwumva bati niba ruko bimeze rero reka tubafashe twumvishe bene wacu b'abanyaburayi yuko igihe ari kubitoteza bariko barabagirira ibyo ariko barabakore atari by'ukuri atandi makomisiyo kuza kugira mankete akenewe mu Burundi turaje hamwe rero turabereka cyangwa ati nta nibindi bintu binakeneye kuko mu Burundi ibintu biriko biragenda bitera bije imbere mugabo barabatirika rero nta gihugu na kimwe muri Afrika nta kimwe Iburaya nta gihugu na kimwe muri Amerika n'ahandi kidafite ingwara z'ibyabizanye n'izara cya kabina barategura na bingingo rero bibaza yuko yoshimisha n'abanyabura tugahurira kuko byahora biko biragenda igihe bemeye
ariko iyo ngingo iyo ngingo abanyaburaya ntibayishigikiye ikintu mwibaza
cyatumye batashikira niki twaramaze indwi yose turiko turaharira ariko ukabona yuko hari akantu binyegereje cyane cyane icyo twabonye nuko bari bashimikiye kujya mu gihe babongera ikiringo turabakubiye kimushaka yuko babongera ikiringo nta bindi bintu birebire bariko barashaka cyangwa abarundi bahero cyangwa amakunga ahendwa nuko bavuga ati reka ibyavuye muri iyo raporo bigende muri ya sentare mpuzamakungu abanyafrika nabo bakababwira ati no nta kintu kihari nta kintu kihari nta link nta liaison ihari hagati ya conseil de droit de l'homme n'ibijyanye n'ibya CPI n'ibijyanye n'ibya conseil de sécurité ati twebwe rero reka tubashikirize ingingo ijyanye n'ibyofasha u Burundi bati ibije kubafasha nimba ari amatohoza yo mu Burundi inzego za leta ziyakore bafadikanije nkumbura abantu bo babibaza yuko abarundi baba baratinye baze babereka ubuhinga bwo nyabwo bwo kubikora neza
mu kanya gatoya cyane rwose mushyiranganje mu kanya gatoya ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyirahamwe ry'Uburaya rishaka ko inzira ikayi gutohoza cyane ko ibyo birego bija muri ya sentare mpuzamakungu hari ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyirahamwe ry'Uburaya yifuza cyane rwose ibyo bintu cyane no kubera iyo shyirahamwe ry'Uburaya ribona amabi cyangwa ubwishyu ukorerwa mu Burundi
oya fundi cyo bade so ariko baratwumviriza urazi icyo bita conseil des droits de l'homme yasubira icyo bita la commission des droits de l'homme la commission des droits de l'homme yavuye kubera amareta avuze yuko ariko bayigize igikoresho cha politique igikoresho cyo gucinyiza ibindi bihugu igikoresho cyo gutuma abandi werekana yuko umengo ntacho bamaze ahubwo ni uri gihanga cyane cyane ibihugu bya rutura
ndona umurongo umushikiranganje n'iby'abandi usibye kugenda ariko nibaza ko nakanya kari kagiye ikibazo cyo nyine twashaka kumaza nuko niba leta y'u Burundi zo kwemera izo zemezo byose bibiri niba zo kwemera ko ikiringo kibandanya ariko nagomba ngaruke ku bacu wo mu kiganiro cy'umunsi na mushyana hege Gracias Ntamira n'umushyana hahe Nyangoma Leonare reka namwe mushyana hege Gracias Ntamira tuhakanya mutubwire isiguro muha ibyo byemezo bibiri byashikirijwe mu ndwi heze n'urwego rwawe nijejwe agati ya kazamuntu duga kwijambo
ezo cyane Federico nukuri ibyabaye mu ndwi heze ku Burundi nimbonekarimwe n'iminsi yose itamenyereye kuronka amarizo bisibabiri mu masaha atarenga 28 n'igitangaza ngabo ikibabaje cyane ni uko cyane cyane iyo yindi yaje kugira ngo ibuze iyindi gukora kuko ari zibiri biragoye kubyemera zose biragoye no guhitamo urahitamo imwe kero nibaza uko bazava bakomboka abandi bakabisubiramo bakabyumvira kuko aho ni ibintu birebe bitatutaboneke na rimwe ubu nta n'akaberegizo gishobora gufatira koko bakarwaye ibyo byo byose ni igitangazo icyo rero umuntu yobonamo ni uko igenteguro y'abanyaburaya ishyigikira iraporo yari yatanze rya komite ya mbere rya komite ya mbere nayo igafite ingorane ikomeye cyane yerekeye ukuri nta kuri kurimo urabyumva nibyo bituma European ishyigikira yuko bayizi yongera ikiringo kugira ngo abe ariyo igenda gusubira kugira iyindi raporo urumva ntibasaba ntiyemera nuko bashobora batora n'iyindi komite kuko abaje kugira ngo barahari bo basaba ngo barakomeze barwenyine bavuga bati ni agirebe abandi nibo bavuga ati cyumvise abandi ntibabigira ngo babikunde ibyo rero nk'uko mujaganza yagikubivuga aravuga ati icyarabaye igikoresho cya politiki kirimo akagaye kirimo abantu hirya no hino bakora ibindi bidatumbereye ndetse nibaza rero urabona nk'ubu ugiye kwiyogereza uko jewe nyofata ilia komisyo nukufuga ilele kanyo nukuri ubu komandi tunavugu uwe vitu la febresi de decidi donc on dira sora yang va decidere de yandere soce ngo bareke ngo bure kuyemeza ngo nyine bakemera ko hazi yindi kandi yindi batamaje kuyifuta ari mara tamuga ngire bira babaje cyane kubona umuntu ane ayide yindi mura de demandati kimbe zo ngiye no kwitata cyabitse uhengama bariga kuba bakibona ko bari nabo bahengadi hari mukabona abandi nabo batora kino babwiye abatora kubona batora kuhana mu mwanya bagasubira agatora ukundi utubona kwaho ikintu cya liberty of expression
ego mereka
amwe umuntu akora iki anakora gukora ikintu nicyo rero byemeza bimubwiraga yuko ibyo ari byo byose aho bigeze ubu ireze bishyira zibiri haba ku Burundi mbere no kuri komisiyo nyine ubwayo kugira ngo zigenda zimeze cyangwa mbese nini bitabigorana kandi ubu nawe birabona ko afite nta bundi munsi na ntahe burimo nta na gatoya
reka tubaze umushyana nyangamara we nyine tubwire insiguro aha izo ngingo eka ibyo byemezo bibiri eka n'icigwa nk'uko yabivuze Burundi bwo kuramo eka amakungu yo kuramo
urakoze Frederic nkuko nabivuze ibyo byose nta muntu atazi ubu ku isi agateka ka muntu agenda kariko haranywa karahujyangwa mu Burundi abantu 150,000 bahunga nta muntu n'umwe yashaka guhungira hanze kuba mu makambi kuko bagorewe nkuko mubyumva abantu banyuzwa abantu bicwa ku munsi ibyo ni ibintu biriho kandi bizwi ikisiguro n'ubuhanu buvuga ko hari isiguro zibiri ubu hari abategetsi b'ibihugu muri Afurika binuba cyane ijya sentare mpuzamakungu impanabyaha mpuzamakungu ku mbago zitandukanye n'ubuga muri aho hariho abategetsi bemera demokarasi bubahiriza agateka ka muntu n'uvuga nka Afurika y'epfo ariko bakabona yuko ijya sentare CPI mpanabyaha mpuzamakungu ikurikirana cyane cyane abanyafurika gusa hanyuma abazungu bakoze ibyaha by'agahumira bunuwa ikabareka murazi inganda zatukiye muri Libya muri Iraq harabonye ifatwa rya Bagbo perezida Bagbo n'abandi hakaba rero n'abandi bategetsi batwaza umukazo bahunyanga agateka ka zina muntu nko mu Burundi canke no mu bindi bihugu ariko bagatinya rero yuko hashobora gufata ingingo zobakurikirana ku buryo CPI yotanguza n'amatohoza hanyuma bamwe bakazokwagira ibibi bakoze ibyaha bakoze bagaca rero bagira intumbero yo gukingirana ikibaba ariko bo benshi icyo bahuriza ko abategetsi batwara neza n'abandi bayobora nabi abanyagihugu babo icyo bahuriza ko nuko babona yuko CPI yatanguye ibikorwa byayo isa n'ihengamiye ikorera cyane cyane ku bya politiki isiguro yindi nuvuga ya kabiri bo icyo mvuze kirafasha Burundi gukweta abategetsi bo mu Burundi gukweta gatonya ijya sentare mpuzamakungu niyo ntumbero nicyo kiyirinda inyuma y'ibyo cyane cyane naho batagombye kubivuga isiguro igira kabiri nk'uko nubivuga nuko ibintu ubu ku isi bihinduka cyane rwose kuva mu myaka 90 aho Uburusiya busambukiye za leta zunze ubumwe z'abasoviyeti zisambukiye ku isi hasigaye higanje ibihugu bya rutura gusa byo mu burengero byo mu Buraya Amerika na Amerika ya ruguru ku buryo icyo bashaka cyose cyara bagomba kukwica warapfa ugapfa ugahera ariko ibyo bindi bihugu rero ntibyicaye harabonetse haravutse ibindi bihugu Ubushinwa n'Uburusiya n'Ubuhindi Iran birakomera birashingana ndetse n'icyo bise umugwi wa BRICS ku buryo rero nabyo bifise ingufu cyaro siguru cyangwa kungana z'ibyo bindi bihugu bya rutura byo mu burengero
izo siguru zose ziri mutanze tubura zigaruka ko mukanya reka duhe n'ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Juvenal miriwe neza Juvenal
yego
muri he Juvenal izina gikirundi muri hehe mukanya gato mu nyarutse cyane
ejendi ikarusi nyarukere
izina gikirundi ninde
ejendi nagomba gusikiriza n'ubujyanye na bya resolution zibiri nsanzwe resolution zibiri zimaze kuba hari habazemera hakaba n'abandi hariho abafise abemera resolution ya mbere hakaba n'abemera resolution ya kabiri rero mu bisanzwe naho batwigisha ngo muri Afurika ngo tugire demokarasi mu bisanzwe no kuvuga yuko zidashobora gukorerwa rimwe kandi kuzishyira na application ni ikintu kigoye havuga nti se no kuvuga yuko nimuwaye babonye yuko resolution ya mbere kubwo bifuza itagiye mu ngiro hanyuma bakaca bavuga bati reka turabe twigobyore bakaca bagira resolution ya kabiri naho ubundi rero nibaza yuko uko byogenda kose ugwatorome nitandikiriza kubaho naho ubundi rero nibaza yuko bigira resolution zibiri ibyo ukorerwa rimwe mu gihugu kimwe hobaho imwe ryatangwe ibiri nayo urumva yuko ibice kunitira ibindi ubundi bajya bari hariya muri ijya nama ikaboneka yuko bakora batumvikana uba yuko hariho de bloke zibiri
murakoze Juvenal icyumviro cyanyu gisa n'icyumviro cyashikijwe na Professor de Gracias Nkiramira reka ariko tubanze duhe n'ijambo ubundi muntu wanyu radio ijwi rya Amerika turagaruka kuri aba bashinga ntabwo bagira icyo bavuze ku byo mushikirije Juvenal miriwe neza Emile
miriwe neza Frederic
miriwe neza muri hehe izina gikirundi ninde
ndi Bujumbura n'itwa Bumukiza
mitwa nde
Habumukiza
murasikira do icyumviro
ego gatonya na gomamere ku cyumviro cyuko abatari bake bakunze kuvuga ngo isenare mpuzamafungo ngo yibasira ku Banyafurika ni ukuri nta manage nabivuze ibyo birashoboka ariko nyakubahwa Frederico ubwiwe araba umugabane wa Afurika n'ubu ndabisubiyemo ni umugabane ukunze kubamo ibyaha gusumba iyindi migabane yo ishyika nk'itanu kuri ino nayo mpamvu usanga umugabane ukunda gutunga urutoki ama ngiye ko nakabazo no kwibariza abonya kuba wa Martin Jabandi abo mwana mwibarize kuri zigarizo cyo zizatowe rega abo babiteguriye kwemera ego nivyo zarabayeho kuko ugiye kubyibaza neza zose zirahuriza ko yuko mu Burundi ivyaha biba byarakoze yamara mara numva bavuga yuko ngo itegeranisha bajya bahinga cyubacyarimo mu bintu bidasomora kandi ukaba nkako bagize amatohoza ku ruhande rumwe kumure barahuye n'intambamyo kugira bashobore kuranga izindi nkuru ku rundi ruhande ariko nkamwibaza ati mbega icyo tegere ibyo byegeranyo bibiri nako izo ntuzo zibiri zizokora amatohoza bariteguye kwakira amaresulta bazoba yawure bazokwemera kuyakurira ko
murakoze mushya ntahe Juvenal Emile ariko twababwira ko umushya ntahe twari twamutemeye mu kanya gato mu minota 10 ya mbere kugira duhe umuco ku ntore itayakiriye ibyo byemezo bibiri ariko nkuko mwabyumvise ntituri kumwe turi kumwe n'aba bashinga ntahe babiri twatumiye Professor de Gracias Nkiramira n'umushya ntahe Nyangoma Leonard nabo nyine nibaza ko icyo kibazo mwabaje bashobora kugica hirya no hino ariko reka tubanze duhe ijambo de Gracias Nkiramira agira icyo avuze kidashikirijwe na Juvenal ibintu byashikirije n'ibintu namwe mwari mwavuze muce muja no kucimviro n'ikibazo kibajijwe na Emile habo mukiza duga kwijambo mu kanya gato
ego cyane numva Federico n'abandi bariko baratwumviriza buriza bwa Voix d'Amérique bakwiye kumenya yuko nta mbere ku byo nyango yavuze bitansubira kuri Juvenal hanyuma Emile hariho nyangoma yavuze ati hariho agatega kabi na muntu mu Burundi karangamiwe kandi hakaba hariho n'ibihumbi magana atanu amagana ane na mirongo itanu by'impunzi biri hanze nagira ndavugira ngo ihembe gato yuko muri ibyo bihumbi amagana ane na mirongo itanu weze ntarimo ariko n'impunzi muga muri ibyo ibihumbi magana ane na mirongo itanu weze ntarimo kugira ngo yibagiye rero ko yari gushobora kuvuga n'abandi imbere yaho bariho imbere yaho bo mu icyenda na gatatu kabiri kane abandi abarundi b'impunzi ni benshi cyane barahengaho abo muri
mugerageze mwishure ikibazo cha Emile nawe nyene yabajije yabaza umushikiranganje ariko umushikiranganje yarambwiye ko atariho ngaha ariko ni kibazo nibaza ko mwumvira ngo nkinyishu gato mu kanya gato cyane rwose nabona kanya kiho
yego cyane n'ukuri yavuze n'ukuri kintu cyumvikana kintu cyerekeye ku kompetensi nasionale sentare kwa kiranswa uko bigenda kose iyo CPI irakwiye kwitondera ibigira kuko urabona cyo dusize kumva kandi kitari cyakera cyeje nuko uwitwa Moreno ngira ngo muramwiruka yatanguye kuyitwara bo hari n'uwundi mu Swiss kazi yayitwara yitwa bo nande mu mutwe ubuye ngo nawe nyine n'icyo yazije ajya abantu bose baravuga yuko iyo sentare mpanabyaha iyo mpuzamakungu mpanabyaha yifise ukuntu irengamye ivugwa n'abayitwaye tureke twebwe noneho turahe turazi neza yuko ibintu byabaye sinashyira mu nyangoma yavuze ibitari bike byo muri Libya muri Iraq n'ahandi mugabo naho twaraba n'ibindi bikogwa mu bisagara by'i Buraya ni Buruseli urazi byahabaye ipari urazi byahabaye wowe wavuze kandi bitanga uravuze ibihebeje kuba arazi byagaze ibyo byose biri ko biraba aho menga we yoyo ntacyo yajya ngo iraremo kuko bitaba byabaye bitari ibintu biri mu gihugu bya Afurika isanzwe iri kwirondera mu gihugu bagenzi nuko bayigize igikoresho cya politiki kugira ngo bashobore guhagarika umuntu yajyaba aha rero nushaka nuko kandi dushikira ku kintu bo baba bahora Uburundi si bwo barondera
ego me reka muratubwira mukanya muraza kutubwira ikintu barondera mukanya muraza kutubwira ikintu barondera ariko nashaka mpena kanya umushyantare Nyangoma Leonard nabonye agicavuze kubyashikirwa na Juvenal na Yire
urakoze bo icyo nagomba kuvuga gusa nuko umushyantare nginamira sokora abanyagihugu kuyitama bahunze ngo bariteguye mu guhunga ibyo si byiza kandi nawe yari igeze guhunga abahunga barahunga banico bahunga ubutegetsi bw'umukazo bw'igikenye ico nagomba kongera ko wavuze ngo muri Afrika niho bakora ibyaha gusa byinshi. Hari nuko uraraba ku isi batereza ku isi no mu bindi mu bihugu ari by'Uburaya canke muri Aziya harakogwa ibyaha by'agahomerabunwa byinshi cyane. Hanyuma ubu muri iyi myaka biriko biragorana cyane cyane gufata ingingo mu nzego mpuzamakungu zaba inzego z'ubutungane nk'uwo mugwi wakoreye ibijenerwe mu by'ukuri. Burya abari kureka ujya mugwi nyine wa mbere ukabandanya nk'uko byari byasabwe, kandi nta n'umwe yahakanye ibyo bavuze, kuko naho Leta y'u Burundi ivuga ko ibihakana itabyemera. Nireke rero ujya mugwi uje mu Burundi uze guhinyuza ibyo Leta iriko iravuga, cyangwa Leta ishobore gutanga insiguro yayo ishobore guhinyuza. Nicyo cyari gihambaye bari kugumizaho umugwi umwe gusa. Ariko icyo nuvuga nsubiyemo, muri iyi myaka bigiye kugorana rwose gufata ingingo mu nzego mpuzamakungu haba muri ONU. Hanyuma rero ibihugu bimwe bigaca bigwa mu mporero byaba Burundi
umusharanyango byoba biva kuri politike nk'uko Leta y'u Burundi bivuga.
Icyo bibako ni uko icyo nokwita geri fwade kera sivina shivuga mu Kirundi. Ubu hariho imigwi ibiri y'ibihugu ku isi, hari ibihugu byo mu burengero by'Uburaya na Amerika ya ruguru, hakabaho n'ibindi bihugu byo byose bifite imigwi ibiri birashamiranye. Uwo Amerika ituza agatoke ibi naho yoba ari mu makosa, ibindi bihugu byo bindi bihugu ubundi mu bindi bihugu ufata ingendo yo kumushigikira. Umwansi w'umwansi ni umugenzi wanje, niko bimeze ubu. Hanyuma rero guhura abanyagihugu nibo baciye mu mporero. Urabona hariho nk'ibihugu tuvuge cya Venezuela, cya Cuba. Igihugu cya Cuba ni igihugu gifite umutwaro mwiza cyane, Venezuela, Iran n'ibiki. Kenshi urahura ingingo yose ifashwe tuvuge n'abanyemere cyangwa abanyaburaya baca bayigwanya ku kindi gihugu cyaba u Burundi.
Tubibutse inshuti muri Seiko muri kumwabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Jean Bosco. Jean Bosco mwibe neza.
Aha ni bwa keye muri aho.
Ego me muri hehe ga Jean Bosco?
Muri South Carolina muri Amerika.
Ego me duga ku ijambo murafite ikibazo murafite cyumviro?
Ikibazo cyanjye nashaka kubaza Nyangoma. Arabye agasakisaki ibihugu by'Uburayi na Amerika bifatira u Burundi. Nkabijya ibihugu by'Uburayi byafatira u Rwanda ntibigere bivuga ku kibazo cy'inkotayi. Ikibazo cya kabiri nacyo arabye ukuntu abarundi barimo baravura ibyo bafashishwa mu Rwanda, ubuzima barimo nibwo bwiza gusumba ubwo barimo i Burundi. Ikindi cya gatatu nacyo babarundi bafatiwe mu Rwanda imahama bagafungwa baba barareko. Murakoze.
Murakoze Jean Bosco. Reka duhe ijambo Claude, hanyuma turasaba mushyana Nyangoma atangwe ishuri ibyo bibazo bya Jean Bosco. Claude mwiriwe neza? Mwitwa nde Claude, izina ry'Ikirundi?
Niyonzima.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura mu gihugu cya Kirundi.
Ego me duga ku ijambo kibazo cy'imviro mu kanya gato.
Ikintu nashaka gushyikiriza kuko delegation y'ibiri. Yenda bona nubwo ibihugu bya Inero kene bitwigishije bijyanye na demokarasi usanga nabo batayikurikiza. Turakunda kuvuga ko ishyigikiye abantu babirwanya mu bwoko bw'irade imwe na imwe usanga ariyo, kubera bamwe bavuga ati mugire abagisenyeri baza gutohoza mu bwoko bahera poro Leta bakorane amara yasimbya ikabyaza. Rero ngo mbona ibyiza ijya mu mugwi wa mbere ibihugu by'ibihugu bya Afurika ijyanye ngo niyo nziza, numva bokorana na Leta hama bagatubona ibintu bose bahuritseko. Sinzi igituma aho baguma bihambirira, bumva ni hamwe nyine bajya bakora ayo matohoza ku rwego rwa UNRPN bataba bashyiraho ibintu byabo bagasanga batangira tora kariyo Leta make ngise irumvikana uwo ari we wese ashobora kuyagira.
Murakoze Jean Claude Niyonzima. Reka duhe ijambo ubwa mbere na mushyana Nyangoma yishyuye ibibazo byabajijwe na Jean Bosco. uwo muntu ari muri Amerika mu ntara South Carolina
kuri iki kibazo yabarije yasa nubagereranije ivy'u Rwanda n'ivyo Uburundi ibihe bimwe ariko kuvuga yuko umuntu yashobora gusigura ikibi akoresheje ikibi nyine mu kindi nimba hari ari ku bihugu kanaka amakungu yarapendereje uyu n'uyu n'uyu hanyuma ku kindi gihugu ari nk'u Burundi hakaboneka ibyaha ntawe usigura ngo ko bariya nabo bakoze ikibi atakiro babaye nko niko kirero ubu bakurikirana u Burundi ibyo kuri twebwe abarundi nta kamaro ntaho byo dushikana ni byiza yuko twebwe iwacu mu Burundi abakoze ibyaha abahunyanze demokarasi bafatirwe ingingo ibyo turajya kubigaruka kongera ngo mu gusozera ikinama aho twavuga icigwa twokuramo muri ibi biriko biraba mu Burundi ku bijyanye na gatatu ka muntu hanyuma yabajije ati mbeho Bosco nyita ati mbeho ubona ubuzima barimwo ari bwiza mu Rwanda bari mu Rwanda gusumbwa mu Burundi abahunze ibyo ni byabiri byo gukora kwitama abantu babuze ndushobora kwibaza abantu ibihumbi 180 bataye ingo zabo amazu yabo bagahunga ngo rero bahunze ubusa ariko ubona bagira bakwice naho ugenda urashuhunga ntatora ahashitse hose arahungira ni Kongo arahungirayo kugira ngo ubwa mbere akize ubuzima bwiwe arashobora gushika yagafunga nta n'umwe ahiriwe haba no muri Tanzania nta muntu ahiriwe ari mu buhungiro bafungura nabi kesha n'abatanafungura barapfa n'inzara baratugurwa ibyo usigo bimenya ariko abahunze abantu bahunze bose umuntu wese si umutsabatagatifu barashobora kugira amakosa mu gihugu bahungiyemo iyo leta rero icyo gihugu irafise uburenganzira bw'ukubahana bwo kubafata ikabahana ifise ibyo bagiriza icyo gihe iyo nyishu ntayonoro nkano kubera ko batumbwe ntabyunzi
musozere ku kibazo cya Claude Niyonzima mu munsi munota umwe avuga ko ishyamwe rya Buraya ryigisha ya demokarasi ariko naryo ridakurikiza demokarasi duga ku ijambo
bo ishyirahamwe rya Buraya nta bota bavuga ngo ibyo cyo no bivuga ko nta ushobora kuvuga ngo arasubya demokarasi abandi ko uzuvuye mu ishyirahamwe rya Buraya ryo barisumbya abandi ko ritegereza kwigisha abandi mugabo icyo twovuga riramaze gushika ku ntambwe itari nto mu bijyanye na demokarasi ariko hari ibihugu byo muri by'iburaya byo mushyirahamwe by'iburaya ibyo bihugu uhura bihonyanga agateka iwabo ugahura n'ibihonyanga n'agateka ka muntu no mu bindi bihugu murabona isavugwa rya Libya nk'uko nabivuze ryakozwe n'abavuye mu bihugu by'iburaya abo bantu nta n'umwe arahanwa
isavugwa
rya Iraq nta n'umwe yarihaniwe ariko kandi ku bijyanye n'ujya mugwi si ukuvuga ko ari wowe w'abanyaburaya abantu bahava bumva yuko ujya mugwi wakuzitoza ku Burundi yo wari urongowe n'umunyagihugu wo muri Algeria urimwo rero abantu bava mu bihugu byinshi bava iburaya gusa
reka tumwe ijambo na Degrasiase Ntamiragire icyo avuze ku byashikirijwe na Jean Bosco eka na Claude Nyanziba
yego cyane urakoze nagirambere n'ukuri kuri ibi ikintu cy'inzira gikomeye cyane nyamara aravuze ati nta gusigura ikibi ukoresheje ikindi ibyo bibaza ko ari ibintu byumvikana kandi twese dushyigikira mbere n'abarundi baracimuga n'abavuga bati nta wugira ngo wagaye kandi ibyo tugiye turabikurikiza noneho kugira ngo twoba tubikurikize ku Burundi twaza dukora ibidashoboka kandi nyangoma twarakoranye arabizi neza yuko ibyo bintu twarakunda kubivuga ntabwira ngo wagaye rero ikintu nibaza kiri gikomeye cyane yavuze kuri ibi byaba by'inkotanyi n'abahunze bari mahano gende bade yuko hariho ikiza mu gatekwa iyo nzi baradigije ibikoresho ibikoresho nazo nyuga tane byo byiza arafata igiti giri cyabo bakacubaga bakacongereza bagira kinini kikaba kinini hose bakavuga ngo ni ibinini nini mugo baza guharura bavuze ngo harimo ngo babaze iyo mirongo irindwi hamaze gutaha bazika mirongo itatu baguma bongereza ngo nabo arabayihumbira ngo umunani barafite rero igituma babigira barafite iyindi ntumbero iyo ukwama ndariko barongeza icyo giciro nicyo gituma rero navuga rero ni ibyo naho umuntu avuga ngo nyamara yavuze ngo gukindaga umuntu ibyo noneho ndabyo namenyere no guhunga narahunze kandi mpunga meze ndahari cyane n'amabombe menshi amaze kuvuga mu iri wanjye n'abana bakomeretse n'abandi ndabahunga nyango marabiri mugo ngiyovuga ko ndiko ndakindaga abantu mugo ndiko ndavuga ukuri ukuri rero ni ukukuvuga hanyuma rero umuntu agaheza agatuma yisigura ati aha hariho ukuri yavuze byo ibyo rero ni ibintu byasitse tuzi mu Burundi nitwavuga rero ko abantu tuzo turabakindaga mu gihe tuvuze tuti barahunze kandi ibyo ni ukuri barahunze bangaragenda n'amahoro meza cyane na frontiere bakagire na batangurana ibyo tuvuze ni twe bimaze kumwanya umwanya n'akamaro icyo rero nuvuga gusa ndashimikira ko ni uko imbunzi zirafite uburenganzira zirafite amategeko azigenga hariho amakonvensiyo y'igeneve na ibiyeme agenga ibyo by'imbunzi bivuga yuko ibyo bigirwa gukurikizwa mbwari ibitangaje ni uko abatangura kutayakurikiza arabo nyine bayijejwe ariyo roho komisariya de refugie ifata abantu bashaka gutaha ikabangira cyangwa ikabongerereza
ayo n'amakuru mu bamaze gutohoza ko hashire yankira impunzi gutahuka mu kanya gato cyane gusa amasobanuro
byavuze imbere na guverinoma ya Tanzania
yego mu kanya ka imbere
minisitiri w'interior muri Tanzania yarabigije yavuze kandi arabwira ati ahubwo mutabarekuye ni mwebwe muzo tamugenda nyuma yo mvuze nyarabye ati abo bashaka gutaha baranabindi bizo bonye na barabyimbiye mbere n'abarefugiye na minisitiri w'interior
yego mu kanya kari imbere ndaza kubaha akanya mugire icyo muvuze ko byo mwashikirije mutatumuye neza muvuga ko hariho ikintu abanyaburaya bo barondera mu Burundi ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo umunywanyi radio ijwi ry'Amerika Dieudonné Dieudonné mwiwe neza Dieudonné mwatwumva numva telefone ya Dieudonné itameze neza reka turabe Innocent mwiwe neza
yego ndabumva
Innocent muri hehe
nagoma bazo batire
muri hega Innocent
ndi Bujumbura
izina gikirundi izina gikirundi ninde duga kwijambo
sengiyumva
duga kwijambo
abamaze batire kubatoye imigiri izwa cyabaje cy'u Burundi none mugiye no gikoza n'ibyegeranyo bisa ibyegeranyo bizira mu ngiro gusa
murakoze
ejo
murakoze reka mushyana n'inyango makuru kuri ibyo bibazo bibiri ibyegeranyo mu gihe iyo mugwi eka iyo mugihe huboneka ivyemezo bitandukanye byo kwakirwa gute duga kwijambo kibazo ca Nsengiyumva Innocent
yewe navuze kare kujya bibi ibintu bidatomoye bijya ibaho kwabaye ukwikura ibikorwa umva umugwi urya wa kabiri uvuga ngo uzotanga icegeranyo kuri leta y'u Burundi kandi leta y'u Burundi ariyo yagirizwa ibyaha ibyo rero byabaye ukwikura kugira ngo urabona ijya CPI ijya sentare mpuzamakungu mpanabyaha ifisigaje ngira ngo sinzi ko n'ukwezi ndi kugikwiriye kugira ishobore kuronka uburenganzira bwo gukurikirana baba barakoze ibyaha mu Burundi nibaza ko ico carondewe kugira ngo bazibukire sentare mpanabyaha ariko n'atari irya harashobora gushingwa izindi sentare zihana ibyaha ndengerabutungane mu gihugu icari co cose ariko hanyuma rero ntahamira yavuze ngo impunzi bazigize ibikoresho n'ibiki sinibaza ko ivyo yavuze ari vyo kandi akuze ngo ntikamurikwa harya mu Burundi hariho amahoro hariho icatumye izo mpunzi zihunga kirangiye abantu boca basaha mbe bona wewe ntinamira jyewe ari bisanzwe kubona mbe mba ndi hanze gutya jye nashima kuba ndi mu Burundi
Ego me mwusha na hede kutasi ya sengi na hamila kukiwa duchaba jirgui na sengi umva inosa mugihe ho tangwa ezde mezo ika mugihe ho shikizu wa ewewewe tandu kanye ho kwe meguki
ego ikini tangere nukuri no buganga shimikirako no vira unarudo mgenza anji nukaribu ili nyanguma nukuri nukaribu kuko wewe twagiriye rimwe twajanywe n'ikintu kimwe mugabona bamwe twaragarutse abandi nimaraga nimugarukiye ubwo navuze ko tutari mu murabo w'amajyana ya 50 mwavuze n'ikintu nibaze yuko rero yishobotse no ngaha mu Burundi harya abantu bavukanye bamaze mu mutima w'ikigongo kandi bamaze mu mutima ukomekana nta kintu kiriho kiza ku isi kizoza kingana urukundo ubwo nabwo rwumva rwa nibwo rwubaka nibwo rwamavuka mbani nicyo gituma rero umuntu yagaragaza agatsinda akitsinda akavuga ati reka ngende njye kubonana n'abandi nabyo ndi ngaha ngira ngo nize ikitari mike none rero karibu mugenzi karibu n'ukuri kugira dore ko twajya tukarara n'icyo dufashanya tubana n'icyo imbere mu byiyumviro ibintu rero yari yavuze yari yavuze n'ibintu by'abantu ni kudahana mu Burundi ibyo kudahana mu Burundi nibyo bitwononeye narivuze kuva na kera nibyo bitwononeye kuko n'abakozi bibi barahageka bakavuga ngo bakoze byiza n'abantu bakoze ibi muri abo bumva bapfu bahunze bose bavuga ko na raporo ya duwadoro mivuga ko atakinga ariko ntigeze bavuga ko ariko na rimwe bakoze yewe nari ngaha ndahabizabaye nibyo gutuma navuga ni ukuri ikintu cyerekeye kugira icyo dukoze dufashanije twese umunsi numvise na sinzi akantu navuye ariko bavugisha Margarita Barankitse avuga yuko kipfo pardon kipfo mena plutôt penser à l'espoir à l'espérance byeri bagasize ibyo byo cyubaka nibyo nibyo kugira ngo byubake kuri twese
ndabona kanya katujanye mushanahe
Europeyene n'ukuri yibaza ko Europeyene yaragize ingorane cyane ibonye yuko habonetse komisiyo kandi komisiyo izoza gukora ibyikoze byose ikabishikiriza leta y'u
Burundi hari ikintu mwavuze mushanahe Deogratias ntinamira mvuga ko mwuvuga cerekeye icyo ibihugu bya Buraya birondera ku Burundi mu kanya gato mu munota umwe mushobora kumpa umuntu
icyo leta y'ibihugu bya Buraya birondera ku Burundi ni uko u Burundi bugaruka bugatekereza bugatekereza bugategekwa ibyo rero nibyo bamenyereye kandi byari abantu bashaka kandi abakoresha bose imbere yaho barabyemera ubu rero hariho abagabo ngaha muri iki gihugu bagira bati nimba mushaka ko twumvikana reka twumvikane mugabo ntimutubwire ngo ikintu kimwe ngo gikora kandi muzi yuko dusanga igihe uburenganzira cyo kugikubwira cyo tugize natwe ntabwo Burundi yubyeje navuze kare nanabitekeyemo sinabikije navuze nti barondera abategetsi bo ngaha muri iki gihugu barondera abategetsi bo ngaha muri iki gihugu bakaduka bakavuga ngo naka ngakoze bijya nabo batigeze bazanye no kubirada kubera baronse umuntu yabimubwiye abibabwiye ntibavuge n'abantu bigeze bakoze ibintu bisa abantu batiriye abantu babomeye amazi yose imigize
biyo
nta kintu na kimwe kirimo muri iyo raporo kiraba ibyo bintu kandi bihari abapolisi 39 bicwe bicwa ibyo gihe nta kintu na kimwe kirimo nicyo rero navuga ngo yabo barondeye abaronda gusa abategetsi mu Burundi kugira abarece bashyira ko mugabo nyangoma baje kuvuga ati nta n'ukwezi n'imitsi gusigaye kandi bazafata gusigaye mugabo ibyo bashobora byose gukora byose umva arabishaka
egomerekatigaruka
undi yagiye ku bintu byabo
reka ndabona akanya katujanye tubibutse inshuti mwese
kandi
etubi utse nshuti mwese kumwe kumwe abandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile. Emile niwe neza? Emile mwatwumva?
Ndabumva.
Mwitwa nde izina ry'Ikirundi?
Ndikumana.
Ndikumana murafite ikibazo icyumviro mu kanya gato cyane rwose.
Oya icyumviro nayo biterera nuko mbona izi komisiyo zibiri mbona icyo zizogira kuko bari ku kawaida bari kuha icya ya mbere niyo yari ku bari guha uburenganzira bwo kubandanya naye iyi yindi nayo urumva hano nyine wo kugira urabona ko hasigaye n'ukwezi nyakuno ukwezi kumwe ubwira kiriya kingo gihere cyo kuva muri gireteyi numbandi cyo cyinzi abone iyo gusohoka simbona
ego me murako
atorindira arahe mugabo si nta kizera umuntu yobi
ego mereka murakoze cyane gose reka duhe ni jambo Thomas mebe neza Thomas
halo
muratwumva
ego ndawumva
izina y'ikirundi ninde
ndayishimiye
muri hehe
ndi buzumura
murasi kibazo cy'umviro duga ku jambo
ego je muri make kuba muri leta badashobora kwemera ibijya ngingo uko ari zibiri zafashwe nabitahura mu gihe umuburanyi iyo ariwe agomba kwicira urubanza keshi iyo hawe undi ngo mucire urubanza keshi agomba abona yuko umenga ari karamuhohotera rero muri leta muri make bameze nk'abatemera ko haramabi yabaye mu gihugu iyo mu gihe batemera ko haramabi yabaye mu gihugu ntiho kwemera yuko hari umugwi woza kugira amatohoza mu gihe rero yaba bemera yuko amabi yabaye bategeza kwemera iyo migi ikagira amatohoza ama bakumvikana ngene bakorana muri iyo migi ku buryo amatohoza aba aya ayisanzuye ari ku mugaragaro nimba hari uwakoze ikibi agahanwa mu gihe rero bajya bagikingira bagitinya ngo abazungu mu gihe tukibasaba nibo baracyadutwara kuko iyo bavuze bati hategeza kwa bone guverinance bagaca babona hari ko harabamabi byamfashanyo bari ko bararonda ngo bazezironka
gusa
nuko ngo kwemera bagakorana n'iyo migwi kugira amatohoza abe ayagaragara hanyuma ukuri kujya habona uwuhanwa hanwe kuko utagiye uratotora abantu bagukorera nabi na leta nabo babe badakurikora neza uduhura barakoze nabi
egome murakoze Thomas ndayishimiye reka duhe ijambo umushyira na inyango magira icyo avuze ku bishikijwe na Emile Ndikumana na Thomas ndayishimiye duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
no ibyo Thomas avuze nibyo biratomoye yuko izo komisiyo ibiri nta kamaro hari hakenewe imwe kandi bya ya mbere ni leta y'u Burundi yanze kwijya gukorerayo iyo yemerika rike gukorerayo niyumvira yuko hatari kuba amahane menshi hanyuma rero iyo turiko turavuga benshi bumva yuko umengo ujya komisiyo ya mbere ni iy'abazungu yashyizweho na Europe nibyo yashyizweho habanje kuba ubwa mbere itohoza ryakozwe na Honi irashyikiriza raporo bakavuga dushyiraho umugwi w'abahinga akora itohoza ku gateka ka Dinamuntu si abanyaburaya rero bayishyizeho icyo ni ikintu twari dukwiye kumva nibaza yuko twari dukwiye gusozera tugaruka cyane cyane ku byigwa
ku cigwa ndaguha kanya mu kanya mu muri cyo muze ku cigwa Burundi
iraba mu gihugu cacu mu bihugu byo muri Afrika ndetse n'ahandi
ndaguha kanya mu kanya reka duhe ijambo Professor de Gracias Ntamira agira icyavuze ku byashikijwe na Emile Ndikumana na Thomas Ndayishimi duga ku ijambo
rero cyane nukuri ibi bavuga urabona wese bavuga kuri iki ibintu bishyize ibiri byafashwe igihe bishyize ibiri byafashwe rero nuko urabona mu bisanzwe navuze ko ariko ari mbone karibu ntibishoboka ko bashobora gufata kuri ikintu kimwe romene sigero romene pire romene probleme bagafata ibintu bibiri n'ibintu bidashoboka nibyo bituma bigoye no kwishyira mu ngiro ariko mu gihe babona neza yuko bikenewe hari ikintu cya mbere gikomeye ntibashobora kuvuga ngo aba babikoze abaribo bagaruka kandi ntibatumye abantu ariko barahari icyo ni ukubikuramo ntibashobora kuvuga ngo bagiye kugira raporo baha abandi kandi igihe uburyo n'ubushobozi ifite leta ikagira na polisi ikagira na justice ikagira n'abasirikare n'ibiki nuko bishobora kugira ngo bahane arangira byahanze hamwe
ni musozere
yego nibaza rero kuri icyo bintu ariko ibintu kiri bikomeye cyane kuko nabo bagira komisiyo bagire iya gatatu niko navuze iya gatatu mugabo bamenye ko uburundi bugwiza kuba bukiriho uruhara abantu bajya mu Burundi bagaheza bakajya gukorera mu Burundi bagaheza raporo abarundi
muri ko murabandanya kumiza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Daniel mwiriwe neza
mwiriwe
izina ry'ikirundi ninde
ni Bizimana Daniel
Bizimana muri hehe
Timuwe Sirazuba Gurgwanda
Gurgwanda mna siki wazo ichi mviro mkani gato ichan
ok je chino wenda na gani la na nyamitwe wongu
nyamitwe si
chona mvgi chona mvgi la cho urabona ira myanzuro yafatiwe na uni mu byukuri bashaka bavuga nyine kuri president ngo kubyara byarabereye mu Burundi ese namubaza ese mu Burundi niho haba bahonyora uburenganzira bwa muntu kurusha ahandi cyango nuko batwebwe abanyafrika jimwe ko abarundi duhanwa ko dufite byabyishye kurusha abandi kuko ingero nyinshi aho agateka akazi na muntu kahonyowe ya muri Libya abantu barapfuye cyangwa n'ahandi hose ese kuki ari twebwe bareba cyane baduhana okay najyango nyamitwe agire icyo
nyamitwe si hari umushyana nyamitwe si hari twatumye umushyana hege gura siyasa ntamira n'umushyana hahe nyangoma leo narari ko nibaza ko nabo nyine bashaka kugira icyo bavuze mu kanya gato cyane rwose kuri icyo kibazo mubajije umushyana hahe nyangoma mu kanya gato umuntu tumwe kugira ngo unze kuronka umwanya wo kutubwira cacirwa abarundi bokura muri ko biraba duga kujamba
ugoma security cyangwa twabikuramwe
oya banza wishure umushyana hahe Daniel Bizimana
kuri icavuze ni kibazo cyane cyo bivuga ko ubu ni ise higanwa cyo guhonyanga gatika ka muntu uriho turi ko turavuga ariko mu bihugu byinshi ku isi agatika ka muntu akaronyangwa kandi amatoza bamwe bakabyanka uraza gatoka ka muntu gahonyangwa muri Palestine no mu bindi bihugu mwarumwe birabera za Birimani ibyo rero naho nyine amatoza arabaho sinomenya
egomereka
abaribyo nido mu gihugu kanaka ariko
amatoza
yekaje ariko ni byiza kuba byarabaye iwacu
ndabona akanya katujanye mushyira nyango mareka duhere n'umuntu umwe mushyira nta legalisation sa ntamira gira ico avuze kubyashikirijwe na Daniel eka muri ivyo bihugu niho honyene haba honyango ari gateka kazira muntu kurusha handi mu kanya gato umuntu umwe ubira ngo mu ronka kanya ko gusozera
n'amase cyo ndashinda gutebya n'ukuri nagira ndamushimire uyu mushyira nda Daniel kuko aravuze ikindi cyumvikana ngira ngo gishobora kudandele impatiyo ivyo twagutura byose kuko aho bahonyungaga teka kazina muntu bahonyangaga teka kazina muntu kimuburi gusa kandi ntaho bitari ntagihugu numva batavuga ko kirimo ibyo guhanyanga agateka ka muntu naba imyaka mirongo ibiri n'itatu namaze iburaya na nosho kubia bisi tuyeke iyo bivura
ikomeye mushana nyango banamwe musozere cyane rwose mu rakanya ndabona katujanye ndabahe umuntu umwe mu icigwa urundi abarundi bokura muri ko biraba nikihe mu kanya gato umuntu umwe
bo ntama ce icigwa twokuramwo kuri bikorera ba ku Burundi byagatera ka muntu nuko dukwiye kurikanura abanyafrika ndetse tukamenya ko tuzeza kwiba ko atari mu bya politike gusa ariko mu by'ubutunzi no mu bijanye n'agateka kazi na muntu tukabavanura cyane cyane n'intwaro z'umukazo n'intwaro zihonyanga agateka ka muntu maze tukubaka Afrika nshasha yikwiye
yego mushyira
tugakomeza kandi n'inzego ubu ziriho hariho sendari yubahiriza agateka ka muntu bigera ibwa ku rwego rwa Afrika
yashinzwe ku mwaka wa 2000 namwe akanya ni gwanyu musozere mu icigwa Burundi abarundi Afrika yokura muri ko muri ayo ayo jose mezo biri bya nabisowe niki
icigwa cya mbere Afrika yokuramo ni kubona yuko nayo nyine igiranye hari abantu batashaka kuyikukira ngeza ke cyano ryari n'ubwo kuyibanya urabyumva hanyuma rero igahera kigera dere muri za ono muri za komite za ndumwe no mu bindi byinshi mu bindi bya economy za finance economy n'ibindi bya bya mayembe ikabona yuko badashaka kuyikura kwera ariko barayisahura bayitwara ibindi ibyo nacyo nibaza yuko tukwiye gukuramo cyane cyane na twebwe abarundi mugo n'abandi banyafurika ni ukubona yuko twa abantu babuze ubwigenge kugira ngo bashobore gutora ibintu bibiri bihushanye mu munsi umwe urumva ko harimo ikintu cy'ingorane
Kalara yadufashe gushira hamwe kiganiro twashikirije murakoze mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.